Iyi ni Radyo İzmir Amerik. Radyo İzmir Amerik isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fideni yo ngabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Muri Tanzania ibirori by'ugushingurana iteka wahoze ari umukuru w'icyo gihugu John Pombe Magufuli byatanguye kuri uyu wa mbere.
Kweli Rais Magufuli tunakukumbuka sana na vizazi kwa vizazi vitasimulia habari zako nzuri.
Uyo ni Perezida mushasha w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan avuga ko bibuka neza Perezida Magufuli kandi ko n'abazokwaruka mu bihe biri imbere bazomwibukira ku bikorwa byiza yakoze. Mu Burundi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yarasenyuye amazu amashengero n'amashure ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia intumbero yo kubamenyesha impungenge President Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre. Idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia mu ntumbero yo kubamenyesha impungenge President Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre n'itotezwa ry'agateka ka muntu mu gihugu. Timishimwa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri wa gatandatu izo ntumwa ziyobowe na Senateri wa Amerika Chris Coons zageze muri Ethiopia kugira ngo zibonane na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Abari bitabiriye iyi nama yabereye mu muhezo ni Minisitiri w'Intebe wungirije wa Ethiopia, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Demek Mekonnen, n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia Ambassador Dina Mufti. Gusa nta bisobanuro byahise bitangwa ku biganiro byatanzwe na Senateri Coons. Kuva amakimbirane hagati ya guverinoma ihuriweho n'ingabo z'akarere ka Tigray mu kwezi kwa 11, abaturage 100,000 bahungiye muri Sudani. Raporo ya guverinoma ya Amerika ihutse kwemeza ko igihugu cya Ethiopia gifite gahunda ihamye yo gutsemba ubwoko muri Tigray. Ivuga kandi ko ingabo za Ethiopia hamwe n'abarwanyi bitwara gisirikare baturutse mu karere ka Amhara bagize uruhare mu ntambara ya Tigray mu rwego rwo gushyigikira Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Kuri ibyo Amerika ikamisaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bivugwa mu ntambara. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Dina Mufti yavuze ko ikiganiro na Senateri Coons cyubaka kandi ko guverinoma ya Ethiopia iri mu nzira yo gusobanura aho ihagaze kugira ngo guverinoma irusheho kubyumva no kwiga iki kibazo.
Urakoze team. Abapolisi bane ba Kenya bazoburanishwa ku cyaha cy'ubwicanyi inyuma y'uko umucamanza amenyesheje uyu munsi ku wa mbere ko afise ikirego bategerezwa gusubiza ku rupfu rw'umwongereza Alex Monson yitabye Imana igihe yari mu maboko y'igipolisi mu mwaka w'2012. Idonido kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Abapolisi Naftali Cheng, Charles Wangombe Munyiri, Baraka Bulima na John Pamba bashinjwe kwica Monson wari ufite imyaka 28 y'amavuko ukomoka mu muryango ukize mu burasirazuba bw'Ubwongereza. Monson yabonywe yapfuye muri kasho ya polisi nyuma yo gutabwa muri yombi azira kunywa urumogi. Polisi yavuze ko Monson yazize kunywa urumogi rurengeje urugero, ariko nyina umubyara Hillary Monson yabwiye urukiko ko umuhungu watigeze ari imbata y'ibiyobyabwenge ubwo yitabaga Imana. Raporo ebyiri z'abaganga ba guverinoma biro ntaramakuru Reuters byabonye icyo gihe zavugaga ko Monson yapfuye nyuma y'ingaruka zo gukubitwa mu mutwe. Byagaragaye ko habaye guhishira ibyabaye no gutera ubwoba ababibonye. Urwo rubanza ruje nyuma y'iperereza ryatangiye mu mwaka wa 2019 ku cyambu cya Mombasa. Rubonwa nk'ikigeragezo cyo kureba niba abashinzwe umutekano ba Kenya bashobora kubazwa ikoreshwa ry'ingufu rirengeje urugero no kwica bitanyuze mu butabera. Umucamanza avuze ko yishimiye ikirego cy'ubushinjacyaha bushaka ko abaregwa uko ari bane baburanishwa icyaha cy'ubwicanyi bwakorewe Monson. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso cyatanzwe mu rukiko cyerekana ko Monson yahohotewe ari ahandi hatari kuri sitasiyo ya polisi nyuma yo gufungwa. Abatangabuhamya 45 barimo abofisiye muri polisi batanze ubuhamya mu iperereza.
Urakoze Eugene. Igihugu cya Misiri gifise umugambi wo gukora incandago Sinovac za COVID-19. Je ni mukankusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Guverinoma ya Misiri ifite icyizere cyo kuzabasha gusinya amasezerano n'isosiyete y'Ubushinwa Sinova Biotech Limited mbere y'impera z'ukwezi kwa gatatu kugira ngo urukingo rwayo rwa virusi ya corona rukorerwe mu Misiri. Ministri w'ubuzima Hala Zayed yavuze ko ibiganiro hagati y'impande zombi bigeze kure kandi ko Misiri yasabye guverinoma y'Ubushinwa gufasha mu bijyanye n'ibiciro by'uruganda mu gukora urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru afatanije na ambasaderi w'Ubushinwa i Cairo, Zayed yavuze ko Misiri yizeye kuzaba ihuriro ry'inganda zikora urwo rukingo byaba kurwakoreshwa mu karere cyangwa ku mugabane wose wa Afurika. Nta bisobanuro birenze byatanzwe. Sinovac yatanze miliyoni 160 z'inkingo zayo za COVID-19 mu bihugu 18 n'ibindi byo mu karere harimo n'Ubushinwa nk'uko umuyobozi mukuru w'iyo sosiyete yabivuze uyu munsi kuwa mbere. Misiri yakiriye inkingo za Sinovac ariko yatse n'izindi 650,000 zakozwe n'indi sosiyete y'imiti y'igihugu cy'Ubushinwa Sinopharm. Ministri Zayed yavuze ko Misiri yiteguye gufatanya n'amasosiyete y'Ubushinwa akora inkingo nshya za virusi ya corona mu cyiciro cya gatatu cy'igeragezwa ryazo. Misiri yanafatanyije mu igeragezwa ry'inkingo za Sinopharm mu mwaka ushize.
Tugushimire Eugenie. Ibyatohojwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekana ko inshandago z'isosiyete AstraZeneca zikora neza ku bantu bose bakuze. Ido Nido na mugenzi wacu Frederic Ngundikije.
Isosiyete ihingura ibiti AstraZeneca uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko urucandago rwa COVID-19 rwayo rwakingiye abantu bose bakuze baruhawe nyuma yaho Leta ya Amerika irangirije ubushakashatsi yakoze bwari burindiranywe igishika. Ibyo bishobora gutuma abantu basubira kurugira icyizere no mu bindi bihugu kandi utangura no gutangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isosiyete yavuze ko urwo rucandago rwakingiye abantu ikiza cya COVID-19 ku rugero rwa 99% barimo abatama kandi ko mu bantu bose bemeye kurufata muri icyo gihe cy'ubwo bushakashatsi atanumwe yarwaye canke ngo aje mu bitaro. Abarongoye iyo sosiyete bavuga kandi ko abashakashatsi babo basanze atamakenga urwo rucandago ruteye ajanye n'ivyari vyaratangajwe mu bihugu vya Buraya kurutuma amaraso yararutewe avurirana. AstraZeneca yacitangaza ko igiye gusaba uburenganzira mu minsi ya vuba bwo kurushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izindi ntandago Pfizer, Moderna na Johnson and Johnson ziriko ziratangwa ku bwinshi muri Amerika muri iki gihe.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangurire ku gihugu cya Tanzania, aho ibirori byo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli zatanguye kuri uyu wa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera imbere y'uko ashingurwa ku munsi wa gatanu itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu i Dodoma ku mugwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu. Uburundi bwaserukiwe n'icyegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Clave niyo nkuru umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma John Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre, aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike, aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ni we yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Yibukije ko atababaye Tanzania gusa, ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Sam Yasuru Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi
nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, prezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umujyango wa Afrika y'ubuseruko ufisi icyicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzo gushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere, akarere kacu ntigasubira inyuma, twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire. Muri yo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car
Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe tubereye imboneza umuhanuzi impanuzi wa jambo umwizigigwa, ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza, murakoze cyane.
Kanatsinda ico gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cyakiri ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiana za politike. Igihugu cy'u Rwanda nacu caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahujije igihugu n'umuryango wabuze, atakarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere, ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda, kandi tuzokwama tumwibuka.
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente, murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu, Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mucuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Ati jewe mwumva mvuga ndabisubiyemo, ndi umukenyezi ariko umukuru w'igihugu ashoboye, turi kumwe byose birashoboka, muzomfate mu mugongo kugira ngo iryo ragi turikomeze. Wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika.
Pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazenga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika, vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora ruka mu mwaka uheze, yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma, ikiziga ca nyakwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga yegame igihugu ca Tanzania hanyuma zojanwe imwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu. Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Clave. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure zarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ijoro n'umuhingamo byo kuri uyu w'Imana, umuntu umwe niwe bimaze kumenyekana ko yasize ubuzima. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwinshi rwose, naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe, aho bose barayihanze, aho bose barayihanze, hariya haruguru hose barasambutse, iyo hakurya hose barasambutse, abantu benshi barayihanze.
Ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangasi yize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga. Aratubwira ko iyi mvura yajebe n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse.
Iyo mvura yari niho nari ndikundamo muri kodoka fire yasanze ndikundamo nakiri umukiriye. Aya marero numva babati yose aragiye kuko umuvuro wamaze gutemba biyo ruguru umuntu uze muri rirare twabonye amazi adutera ati byakunda ko nshaka kuva hajya ngo mpungire hari hayi mbura sije amitiyeko
hayi wanyenye n'impanuka nyene nk'ikiza kubera hari umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe habose barayihanze hose arayihanze hari haruguru hose barasambutse iyo hakurya hose barasambutse abantu benshi barayihanze nyine amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi
asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato
nk'abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyine yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaho benshi batunzwe no kwiyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barabe batarasa aho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakibasa aryama
muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura rimwe amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasudutse abahatuye bibaza kwitunganya wari bijya imivo n'imiserege itwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi ntakunze kuko yabaguze ibyo mvuze bwase wa twoce dukora gute kumenya ko byogenda cyo mudufasha ahubwo gacura ubuzi buca buhagarara cyo buhagarara kwe ya ko yinda umuntu ibujumbura biragoye rekare ubwo uragwana ukagwana bigakomera nyine kintu twasaba nuko nuko leta yake dufasha kwe n'ubundi bwo go tubona mengo ni kibazo
bisanzwe turiko turanga mu Kanyosha igituma inzira igunda kubamagurika keshi hari hige usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari miserege mito mito kandi gatishamwe amazi menshi bigatuma n'inzu zyaho zibomagurika uriko araraba Kanyosha nzima siyo inzu zo kwa amazi rabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi hagwa ku bwishi bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye ari umusenyi
umugabo ari mu bajeje intwaro ku mutangazo ridasanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
usanga leta yo arifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzuramenye agerageze kuzara ya kolegita agira karugari ajya muri puzari aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibavyumva kumwe cyane cyane ko bafite n'amaparasera atari kirenga mato mato agaca abona kumengageze puzare mu rupangiwe aca abona kumenga parasera wagiye kwimara ariko agaca rekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera wundi gushika
abamikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wama
isi umuntu waka ndarura yaka utayifise naho ucura abanyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko gwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afite amahema ugasanga abaye mwihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu baba bazidutse ku budafise uburyo kugira cyo yisanurire ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajyari intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijyanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa by'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya covid-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji w'ugufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko mu bishize jidanije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyine n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa bitugira isukurwa ry'ibiya n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buji ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwiye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaje uburyo bukwiye kuzatubwira dukwikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twaga turagira amapedofu akaza amantepize bigateba ubu tufashe ubwami yuko twebwe n'abenegihugu ibyo dusabye kwa mboka tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigenye fata k'ibanza byatanzwe n'umushikiranganji bujeje umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
tugushimire Eloge tukiri mu Burundi abarundi bamaze gupimwa ikiza cya COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse mu gihugu haraheze umwaka barenga 200,000 muri abo abasanganywe uwo mugera ni 2,618 192 muri bo baracari ku miti n'abapimwe bagasanganwa indwara hanyuma bakitaba Imana ni 6 byashikirijwe na Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya icyo kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakiri abantu batipimisha ikanashika bagapfira muhira
birababaje rero umuntu ashobora kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko agwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana. Uyu rero batashoboye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora. Cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza bakevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karorera abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi ari amasona abantu bamaze kurenza ibyaka 55 usanga ariko bari yubikira igihe yabitabira akabwira ati niyubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe babigira basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira yari gripe isanzwe nikaratusi yo bafashe mugaba basanze bagwaye coronavirus tukabaho umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu. Nibareke kumva yuko kujya nyene nshuba ari mu kigo cyacu cyo Burundi aguma bivuga coronavirus ni ingwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira ushere kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira akigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntarihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka rendezvous akagenda kwipimisha muri NSP azafise rendezvous hanyuma certificat yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akacashobora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yaje agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave.
Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanye by'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Atungimana kutusomera iyo nkuru. Mu Rwanda naho abakorera ubucuruzi mu kibanza abantu bategereramo itereni cya Nyanza baja cyangwa bava mu karere ka Bugesera gaherutse gushigwa muri guma mu karere baremeza ko batanguye guhura n'ubuhombe ku buryo mu gihe atacyo hinduka bashobora guhagarika ubucuruzi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda.
Mbere yuko aka karere gashyirwa mu kato, abagenzi bava cyangwa bajya mu Bugesera banyuraga muri gare ya Nyanza yubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uru rujya n'uruza nirwo rwatumaga abakorera ubucuruzi banyuranye muri iyi gare bunguka. Ijwi rya Amerika ryahasuye. Iyo uhageze usanga hari imodoka zitarenze eshatu nazo zitegereza abagenzi zikamara umwanya munini zitaruzura. Ikibazo gikomeye nicyo abahakorera imirimo y'ubucuruzi. Buri wese umusanga mu iduka rye yicaye wenyine, abandi biyumvira radio, bose icyo bahurizaho barataka igihombo.
Nta modoka n'imwe iri muri gare hano. Rero dufite ikibazo cyane nk'abacuruzi, urabona ni restaurant ariko nta muntu n'umwe urimo. Byatugezeho ingaruka n'ibihombo byinshi. Nyuma y'ejo nibikomeza gutyana nubwo nzagaruka hano nzafunga kugeza igihe bazarekurira.
Kuva mu gitondo maje gucuruza n'umuntu umwe amafaranga 8,000. Kandi aya masaha byibura nabaga iyo nabaga nacuruje makeya ni nka 50.
Nta mukiriya n'umwe kuva mu gitondo burya ba Bugesera nibo batuguriraga. Ibintu byose bubyahagaze. Ni igihombo gikomeye pe.
Urabona nk'ubugare isa nkaho nta bantu baba bayirimo kubera nyamatsiko nzi. Nta n'uwatubajije
nuko ntwigeze ducuruza kwacigiza cyane ni nka lockdown kuko twaga dukunzwe na Bugesera na Nyamata urumva ibicuruzwa byacu nyine ubu turahomba nta kundi
kuva mu itano na ni spana ndakora rwose.
Aba bacuruzi baravuga ko nubwo muri ibi bihe ubucuruzi bwabo bwahombye banyiramazu bakoreramo baracyaba ku bukode hakiyongeraho n'imisoro bakomeje kubarirwa umunsi ku munsi.
Nimo turishyura amazu tukishyura imisoro kandi nta nyungu rwose nibihe bikomeye nka nk'umunyamakuru dukoreye ubuvugizi bafungure rwose kuko hariya ni nk'ikigali ni ukuri
ya misoro irakomeza na bukode burakomeza nta gihindukaho na kimwe.
Ingimba kodesha mfite n'abana
na banyiri bibanze bagomba kutwishyura wapi ubuzima bwahagaze nyine umva turi kubyibazaho nyine nge nahita mfunga nkataha.
Umwaka ushize nibwo Leta y'u Rwanda yari yashyizeho ikigega kigamije kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma na COVID-19 ku ikubitiro icyo kigega cyari cyashyizwemo miliyari 100 amafaranga y'u Rwanda agamije gufasha abacuruzi kongera gusubiza ubucuruzi bwabo uko bwahoze mbere y'uko iki cyorezo kigera mu Rwanda. Umwe mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya Amerika yemeje ko nubwo Leta yabashyiriyeho iki kigega bitoroshye kubonamo inguzanyo. Bwana Jean Paul Habumugisha akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kigali.
Iyo nguzanyo rero biragoye kuyibona, harimo amananiza menshi narabigerageje kuyisaba ariko harimo amananiza menshi ku buryo kuyibona bigoye cyane. Umuntu rero agahitamo kubyihorera ibyo byose basaba njyewe narabibahaye. Ujya muri banki usanga ukorana nayo ukagira bakakubwira ibisabwa byose ukabibahereza njyewe rero narabibahaye banki nayo ikakubwira ngo ni ugutegereza nyine ngo biva muri banki ngo bikajya muri beneri bakaba ariyo yapruva ko uri buyabona ayo mafaranga. Noneho rero ubwo ni ugutegereza igihe nawe utazi igihe bazagira bazapruva ayo mafaranga. Ngira ngo nasabye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ubu rero narategereje ibyo byangombwa byose narabitanze narategereje amaso yaheze mu kirere nabaza muri banki yanjye nyine bakambwira ati ibintu rero birimwa mananiza menshi ati ni ugutegereza nyine nta kindi wakoraho.
Hari ikindi cyiciro gikora ubucuruzi buciriritse bo batangaza ko batatinyutse kwaka izi nguzanyo bitewe n'uko imikorere igenda ihinduka umunsi ku munsi. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko dutangaza amajwi yabo bavuga ko hari ubwo bazinduka bakumva bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa mu karere bakemeza ko batatinyuka kwaka inguzanyo bazishyura kandi babona imikorere irushaho gucumbagira. Minisiteri y'ubuzima yo iherutse gutangaza ko uturere twashyizwe muri gahunda yo guma mu karere byatewe n'ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 bwahagaragaye. Iyi minisiteri igasaba abaturage gukomeza kugira imyitwarire myiza ikumira icyorezo cya COVID-19 kugeza nibura hamaze gukingirwa abanyarwanda bangana na 60%, ni ukuvuga abasaga miliyoni 7. Iyi minisiteri itangaza ko icyiciro cya mbere cyo gukingira kigeze hafi ku musozo kuko ku nkingo 1,381,000 zagombaga gutangwa hamaze gukoreshwa 333,353 zingana na 97%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Juti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Edi Gwema niwe yabihagarariye. Kuri mikro ari kumwe nanje Fiden Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1.